ഇനി നിസ് വിജ് അമേരിക്ക. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo rya muri bashikiriza iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese turi kumwe muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane, birashoboka ko hari uwavuga ko wenda akora ibitangaza, ariko niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga akavura ibintu byose cyangwa akora ibitangaza, twese ntabwo dukwiye kubizira.
Uwo ni umwe mu bavuzi bakoresha imiti ya kera bita gakondo mu rurimi rw'Ikinyarwanda yinubira ingingo ya Leta y'u Rwanda ihagarika ibikorwa byose byo kumenyekanisha imiti n'iby'ubuvuzi hamwe no gutanga ibiganiro ku maradiyo. Turavuga no ku bashinga amateka mu Burundi bavuga ko ubumenyi mu mashure shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho, ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshure bakaba babishikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu mu kuraba ukugene icyo gisata cyifashe. Bavuga no ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi, aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo. Kamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe kandi tugira dushikirizwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi, amakuru dufitiye ntayahe?
Waramutse Fideli Niyongabo, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abakuru b'ibihugu n'ama leta bya Afrika baremeranije kurungika mu maguru mashya intumwa zo ku rwego rwo hejuru kubonana n'abafisi uruhara mu biriko birabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntumbero yo kurondera inzira yo kuva mu kutumvikana kwavuye mu byabaye inyuma y'amatora. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe inyuma y'umubonano wahuje ejo ku munsi wa kane umukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu mashyirahamwe atandukanye yo ku mugabane wa Afrika ariyo SADC, ICGLR, EAC, CIAC, IGAD na CEDEAO. Yabereye ku cicaro cy'umwe bwa Afrika ya Addis Abeba muri Ethiopia. Iyo nama yari itumbereye guhanahanya ibyumviro ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma y'amatora yo kuwa 30 ukwezi kw'icumi na kabiri guheze umwaka w'2018. Abo bakuru b'ibihugu n'ama leta basaba ko hoba harabangiriwe gutangaza ubwa nyuma ibiharuro byavuye muri ayo matora imbere y'uko haba umwumvikano. Igihugu cya Ethiopia caremeje itegeko riha uburenganzira bwo gukura impunzi ziri ku butaka uburenganzira murambare bwo gukora impunzi ziri ku butaka bwacyo zababa umuriyoni. Iyo ngingo yemejwe ejo ku munsi wa kane izotuma izo mpunzi zitazokwama ziteze amaboko imfashanyo z'amakungu. Ethiopia ni igihugu kigira kabiri inyuma ya Uganda cyakiriye impunzi nyinshi ku mugabane wa Afrika zirenga ibihumbi 900 zahunze intambara, ubugaragwa hamwe no guhamwa mu bihugu bavuyemwo bibanyi nka Sudani yo mu manuko, Sudani, Somalia hamwe na Eritrea. Iri tegeko rishasha rije rishira mu ngiro ivyo Ethiopia ciyemeje mu gushira mu ngiro nyene vyemejwe n'abakuru b'ibihugu mu nama yabereye ku cicaro cyawo ni mu kwezi kwa 12 mu gufasha impunzi kugira ntizibe umutwaro ku bihugu byabakiriye. Iryo tegeko riha impunzi uburenganzira bwo kuva mu makambi rikaja mu mashure, rigafata ingendo hanze y'icyo gihugu hamwe no gukora ubuzi butandukanye mu gihugu cyabakiriye. Umunye Canada yari yaranyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri Burkina Faso yaratowe ikiziga. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'umutekano muri icyo gihugu. Kirk Woodman yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho ku munsi wa kabiri aho yari mu gihugu hagati mu karere kagwiriye mu izahabu mu ntara mu buraruko bushira ubuseruko. Ikiziga ciwe catowe hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Mali hamwe na Nigere nk'uko uwo mushikiranganji abishikiriza. Nta byinshi bizwi kubanyuruje Woodman aho yari mu karere gacukurwamwo ubutare kagenzurwa na kompanyi ifise amamuko I Vancouver mu gihugu ca Canada. Umugwi wawo ni warungitswe kugenzura ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cha Hodeida ni muri Yemen waratewe ejo ku munsi wa kane. Nta numwe yakomeretse igihe amasasu yaterwa ariko ku muduga warimwo umukuru w'uwo murwi Patrick Kamart. Bose haba ku ruhande rwa leta ya Yemen n'abahuti bayirwanya baratana ko ico gitero ayo masasu yeje kuwa kane nta numwe ayo masasu yeje kuwa kane ku ntumwa z'uwo murwi yabaye inyuma y'umunsi umwe inama ya UNIJE y'umutekano ku isi yemeje irungikwa ry'abagenduzi bayo 75 muri ico gihugu ca Yemen gufasha uwundi murwi warungitsweyo mu kwezi guheze gucungera yubahirizwa ry'amasezerano mu gisagara ca Hodeida. Ayo masezerano yasaba impande zishamiranye gukura abasirikare babo muri ico gisagara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahagaritse urugendo rwa Nancy Pelosi arongoye inama nshinga amateka ya Amerika yari yateguye kugira muri Afghanistan ni Brussels mu Bubiligi ejo ku munsi wa kane. Ikivugwa ko ari ukwihorana gufatiye kuri politiki ifatiye kwihagarikwa ry'imirimo ya leta igiye kwinjira mu ndwi ya gatanu. Mu rwandiko ku mukuru w'inama nshinga amateka, Perezida Trump yarankiye Pelosi n'abandi bashinga amateka gukoresha indege ya gisirikare ya Amerika mu rugendo rwo kujya kubonana n'ibihugu bya OTAN i Brussels hamwe no kuraba abasirikare ba Amerika muri Afghanistan. Trump asigura ko byo byiza urwo rugendo kwigijwe kure kuri ndisango kuko abakozi ba leta barenga 2,800 batarasubira ku mirimo.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahera mu Burundi, aho abashinga amateka bavuga ko ubumenyi mu mashure shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho, ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshure bakaba babishyikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu mu kuraba kugena ico gisata cifashe. Umushikiranganji w'indero n'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Jean-Pierre Ndirahisha akaba yavuze ko ivyo biriho kubera uburyo igihugu gifise hamwe n'igwirirana ry'abantu. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Abo bashinga amateka bemeje ko mu ngendo bagize ku mashuri atandukanye mu gihugu ico gisata basanze gihanzwe n'ibibazo bitari bike. Bashimangira ku bwinshi bw'abanyeshure, ubukene bw'ibirase, ubukene bw'intebe abanyeshuri bicarako hamwe n'ubukene bw'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Abashinga amateka bakibaza ingene hobone kumwimba mwiza mu gihe abanyeshuri biga rumurengera kandi batagira n'ibikoresho bikwiye.
Mbega umwarimu yoba yigisha abana kuva ku ijana kuduka cyane na 180 ko nzi ko ari benshi kandi ko nabo bigishije, muzaba musaba umwimbo mwiza, umwimbo mwiza w'uronka gute
muri meri. Biratangaje kumva ko hakiriho amashuri abana bicara hasi, urazi na gatanu n'ingahe tuba twikukiye ugasaba ishuri nkajya kuri base ugiye kuraba birateye isoni. Urazi ambere nyuma ya kuri base honyine biteye ubwoba, ugasanga ari mu ishuri nta n'imeza y'umwigisha ihari, abana bicara hasi. Imagine nk'umuntu avuye hano akaza agasanga muri meri bimeze uko.
Kiretse ubwo bukene n'ubwinshi bw'abanyeshuri kubera igwirirana ry'abantu, abashinga amateka bemeje ko umwimbo w'abanyeshuri usubira inyuma kubera hari abigisha bigisha ibyo batigiye. Mushinga amateka na wembo nigaba we yemeza ko ubumenyi bw'abanyeshuri bwasubira inyuma kubera abayobozi bamwe bamwe bagenwa bafatiwe kubukerebutse mu migambwe aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bavize mu nyigisho.
Tubona yuko abigisha ni gake bakarihirizwa ubwenge, birumvikana yuko umwimbo waheza bagatanga utawumeze neza.
Umwigisha aba yanonosoye math, physics agatumwa kwigisha biology na chimie, canke uwize ikirundi n'igifaransa agatumwa kwigisha icongereza n'igiswahili.
Birakunzwe kubona yuko abayobozi bashyirwaho kubera ubukerebutse bafise mu mugambwe n'abajene na experience anga bafise, ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kwishyura. Aha jene nagira mbati twa tubazo bita DAD abana batahana muhira ko tutatubona cyane cyane mu mashuri ya leta.
Ukibazo cy'ibikoresho, ubwinshi bw'abanyeshuri hamwe n'ubukene bw'abigisha, umushikiranganji w'indero yemeza ko ari ikibazo gikomeye. Jean-Pierre Ndirahisha yavuze ko abahinga berekanye ko kumwaka hategerezwa kubakwa ibirasi 850 ariko muri uno mwaka hubatswe ibirasi 117 gusa. ndirahisha akavuga ko biva ku mikoro make y'uburyo bwa leta
ujanye n'ubukene bw'abigisha nibuke yuko ushikanganje bujeje imbere ubwakira ibitegirite bahabwa akazi bivuye iwanyu hisunzwe amikoro igihugu cyacu kubasaba kumbure kwa gatandatu canke munango y'ukwindwe ntihazitegeko zitogenga amafaranga igihugu kizokoresha nibuka yuko mu ndero habuze abarimu badakwiye
nayo kubijanye n'abigisha ivyo batigiye umushikiranganje w'indero avuga ko biva kuri byinshi kuko hose mu gihugu batoronka abahejeje ivyigwa byose babikeneye abigisha ariko anegura ko hari ababona ko igisata c'indero arico kurindirira ko akazi kameze neza nayo kubayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi yemeza ko ikibazo akizi kandi kigiye gutoregwa inyishu
ukuntu banduma abayobozi batandukanye hariho hamwe adatomoye nibaza yuko ababijejwe tubyumva nabo tubisangiye tukazoraba yuko tukemura icyo kibazo kuko ariho usanga umuyobozi hari nyine kuko ahari n'umwarimu yasibye ntandike ko yasibye ibindi ariko icyo ni ikibazo hamwe hamwe azi bariko barabikorera ko
abashinga amateka bari kumwe n'umushikiranganje w'indero inyigisho z'imyuga n'ubuhinga bemeranije ko icyo gisata cugarijwe n'ingorane nyinshi mu butandukane bwacu ahabaciye basaba ko utunganywa inama rukokoma ijanye n'ibyindero kugira bace ijya nini zongorane barabe ko zashobora gutorega umuti muri kazoza ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho leta ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yahagaritse ibikorwa byose byo kumenyekanisha imiti n'ibindi bikorwa by'ubuvuzi hamwe no gutanga ibiganiro by'ubuvuzi ku maradiyo utari ugwego rwavyemerewe na leta bamwe mu bavuzi bakoresha imiti ya kera bita gakondo mu rurimi rw'ikinyarwanda benshi bahora bitabaza amaradiyo mu kumenyekanisha ibyo bakora bakaba bavuga ko iyo ngingo ije kubangamira akazi kabo ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima risobanura ko umuntu wese abujijwe kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi mu buryo bw'amashusho mu muhanda ukoresheje indangururamajwi n'imbuga nkoranyambaga itangazo rivuga ko itangazamakuru naryo ribujijwe gutangaza ibikorwa byo kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi keretse mu gihe ushaka serivisi agaragaje icyangombwa cya Minisiteri ifite ubuzima mu nshingano kibimwemerera Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifite igihugu akamaro rura bafite ububasha bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza muri iki gihe ku maradiyo hafi ya yose yo mu Rwanda humvikanaga ibiganiro byihariye amasaha menshi bisobanura uburyo hari abavuzi bafite ubuhanga bwo kuvura indwara zose ndetse hakumvikanamo n'indwara zananiranye nka diabete impyiko n'izindi bemeza ko zananiye abavuzi ba kizungu hari ubundi bwoko bw'indwara usanga abo bavuzi bemeza ko bavura nk'inyatsi kongerera umuntu amahirwe ndetse no gufasha umuntu kugaruza ibye n'izindi ndwara nyinshi abo bavuzi bagenda bagaragaza ko bafitiye ubuhanga mu kuzikiza iki cyemezo cya Minisiteri y'Ubuzima cyabaye nk'igikoma mu nkokora abavuzi gakondo bari bamaze kumenyera gukorera ku maradiyo
icyo cyemezo ntabwo twagifashe neza kirabangamye ubundi hakabuye kubaho inama yo bakatubaza ese bira bintu muvuga kuki mubivuga tukisobanura indwara zirakira ahubwo ikibazo no kavuza kondo akomeza guterwa ishoti
reba nyitaregistre ukangara inkunze kuvura indwara z'imyuka mibi uburyo byambangamiyemo no buryo bwo kuvuga ko kwamamaza bitemewe kandi mu byukuri kugira ngo abantu batumenye nuko tugomba kugaragaza ko duhari kandi indwara zanyabingi ni mu buryo abantu baterekeraga zanyabingi aho gasanga ari abantu bakina ziterekerana ubu ngubu zikagira ingaruka ku bana babo cyangwa ku miryango yabo abo ngabo rusanga hari igihe batubona ibinini bibafasha niyo miti ituruka i Burayi ugasanga nayo ivura nyabingi ihari bisaba ko twebwe twaziterekereye tuzi guterekera abazimu tuzi guhamagara imandwa tuba tuzi kubikora
natwe turamamaza cyane mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane iyo hataza kubaho kwamamaza ntabwo bwari kumenyekana birashoboka ko hari uwavuga ko wenda kuri bitangaza ariko mu by'ukuri ntabwo twese uko tuvura indwara zitandukanye ntabwo twese twa niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga akavura ibintu byose cyakora ibitangaza twese ntabwo dukuye kubizira
hari abandi bavuzi gakondo basanga Minisiteri yafashe icyemezo gikwiye kuko bemeza ko umuvuzi nyawe atiyamamaza ahubwo yabamazwa n'abo yagiriye akamaro
nkavura kuzingura abadamu batwite nkavura n'amarozi y'amategano iyo n'amatamikano ibintu byo kuvuga kwamamaza ku maradiyo nge ntabwo njya mbishyigikira nta nubwo mbyemera nk'ubu buvuzi bwanjye nabukuye ku babyeyi papa yaravuraga sinigeze mbona papa ajya kwamamaza uwavuye yakira akamuzanira undi nanjye mbimaze n'igihe uwo mvuye aragenda kanzanira uwundi yewe n'abaturi ku Bugande barazi yo mvuye y'umuntu njya kubona nkabona yazanye undi nawe mu rugo aho hose nta matangazo ndatanga kuko ibyo ku maradona n'urugomba mbyizeye neza.
Abayobozi b'amashyirahamwe bavuzi gakondo basanga icyemezo cya Minisiteri y'Ubuzima kizaca akajagari kari gasigaye mu mwuga wabo. Madame Areruya Virginia ni umuvuzi gakondo akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo bakorera mu karere ka Gasabo.
Batugira inama ko tutagomba kwamamaza imiti. Iyo uhaye umuntu umuti aragenda akarangira abandi kubera ko umuti ni wo wivugira.
Ni ukuvuga ngo namwe barabavangira.
Bego baratuvangira. Kubera ko niba leta yatusabye ibintu tugomba kubishyira mu bikorwa cyane cyane iyo ntawe bibangamiye. Bene wacu bajya bakabye ibintu kuri radio. Ibintu byo gukabya nanjye njya mbyumva bikambabaza.
Hari abasanga iki cyemezo gishobora kuzahombya amwe mu maradiyo ku mafaranga menshi binjizaga bakuye mu bavuzi gakondo bamaraga amasaha menshi bamamaza ibikorwa byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi aho yasikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo. Yabivuze ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi ahasanzwe hari umwumvikano muke hagati y'abayisilamu. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Gukebura no guhanura kubijanye n'inyifati ibereye umuyisilamu niryo jambo nyamukuru Abdul Karim Al Issa yashikirije abaserukira abayisilamu bo mu Burundi bwose mu bantu yabahaye mu ntara ya Kayanza. Yakoresheje ururimi rw'icyarabu asubirwa nko mu kirundi n'umurundi akora mu biro by'umuhuza w'abarundi.
Kuko ubuyisilamu na gato ntushyigikiye ko abantu bubana mu njyane bakwicara yanjye basoturana iyo muri mu njyane ushetani akayinjira ari kukunyi ishi atasabura na wenyewe ni imana irashigikira umuntu wese ari tayari kugirango ingorane zive mu nzira uri mu Islamu kandi Islamu utenga kwigeza neza
kuba uwo mubonano wabereye mu ntara ya Kayanza kugihamana muzo w'abarundi Edouard Nduwimana ari nawe yahaye ubutumire bwo kuza mu Burundi yo ndongoje y'abayisilamu ku isi afashe ijambo yamenyesheje abari aho ko hari icyatumye bashima kugira umubonano mu ntara ya Kayanza.
Mpamvu ndabarega mugabo ndakunda kuvuga ibintu uko bimeze n'icyatumye tumuzana gukora inama ngaha mu Kayanza ni uko aha mu Kayanza mubanye neza n'ayandi madini mugabo hagati yanjye arakashatse gucamo. Aha rero twasimye kwaza kugira ngo nawe nabahe impanuro kuko mu minsi ze murabizi ko mwatwitiwe byo tunabafasha ariho bene wanyu b'abayisilamu bafunzwe n'ubumenga hacari utwo tubazo twaraze kwaza kwa impanuro nk'umubyeyi wanyu kizigenza umuryango w'abayisilamu.
Aho mu Kayanza mu mpera z'ukwezi kwa kane 2026 haradutse kutumvikana hagati y'abayisilamu bapfa ubaserukira mu ntara. Bamwe bashaka gushira imbere uwo bavuga ko batoye Bucumi Abdalla, abandi nabo bagashigikira Matisi Zuberi yagenywe n'urongoye abayisilamu mu Burundi. Uko kutumvikana kwatumye abarenga 10 bafungwa inyuma y'umwaka bagakugwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Hari n'abahunze muri bo harimo Bucumi Abdalla yahiganirwa ico kibanza gusaruka abayisilamu mu ntara ya Kayanza. Zuberi Matitsi yagitahukanye afashe ijambo muri uwo munano w'ubaserukira yamenyesheje ko injyane zibaho kandi ko atawuzifuza.
Yerekeye injyane ishyire hano nakamye ndabishyigikiye kandi ndamurabikunda abikunda ibintu bityo ini yacu ndabyanga irabyanga irabyanga umuntu wese azakwegera inyifato ngiyo acabakure cyane n'idini wacu.
Urongo y'abayisilamu ku rwego rw'u Burundi Sedika Jandi ibyo bijyanye no kutumvikana mu bayisilamu mu ntara ya Kayanza ntacyo bivuze ko mu ijambo yashikirije ahanini harimwo ibyo yasabye uwo mushyitsi ariko agendera u Burundi.
Reka na jewe
sabe nyakuba nta muduga mfisengendera mu ndi mufite wabonye nyakuba wa uyu mwanya wose natebye nifuza yuko abayigenza ukwakira ngaha mugabo natebye kubera yuko naje mu modoka y'inkatakata
karibuni karibuni waheshimiwa
Umvura nwamaze hafi ngo cisaha abaserukira abandi bizenge bayisira mu Burundi bwose niho bari ariko hafashe ijambo abari ku ntonde gusa ivyo rero hari bamwe bari bitavye ubonano batabicimye nabo batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi harabatugiye yuko bakibwiye wabo bagiye mu nama bari bazi yuko bagiye kwisanzurana n'uwo mushitsi wabo bagasubira kari ku mutima hari n'abatubwiye yuko kwari nko kuza mu bukwe ukicara ukazimanywa hanyuma ugataha uwo arongoye umuryango w'abayisilamu ku isi Abdul Karim Al Issa ari mu Burundi mu gihe cya 2013 muri iyo minsi amaze yarahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umukuru n'amashinga amateka hamwe n'abarongoye amadini mu Burundi ku murwa mukuru w'intara ya Kayanza Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga Kijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuwimana saa 12:15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Mu Burundi abafise amazu y'uburiro n'ubunywero badakwije amategeko mu gisagara cya Gitega bahawe indwi zitatu bakaba bamaze kuzuza ibisabwa utazoba aravyuzuza ibihano biramurindiri abafise bene ayo mazu bo bavuga ko abajejwe isuku bakwiye gushira ingufu nyinshi kuri bene amazu kuko abenshi mu bakora ako kazi bapanze vyavugiwe mu nama yahuje abafise uburiro n'ubunywero mu gisagara cya Gitega n'abajejwe isuku n'intwaro muri komine Gitega ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana
muri iyo nama Emmanuel ngenda kuri iyo ajejwe isuku n'isukura muri komine ya Gitega yatanguye avuga ko isuku gifashe muri rusangi nivyo bagiye gukora
turavye isuku n'igifashe mu hoteli na mu moteli isuko gifashe neza ku bice birenga 200% mugabo turavye mu maresora n'ubunywerwa muri vira Gitega ibice cyari munsi ibice 50% uyu mwaka turangije wa 18 ku mwaka wa 19 capital politique izoba mu ntara ya Gitega nico gituma twahimiza rero abo bafise ivyo izo nyumakwa yuko bogira isuku ikwiye kugira ngo abantu bazuru nk'abafungurira abanywera neza cyane tuzwa ko amatu bagira ama infection sanitaire mu mazu yabo bajejwe hanyuma ikintu kame twaza yishashe nuko twashizeho umugwi de surveillance muri zone iribene ya Gitega izo dufasha kuraba abantu b'ibigaba badashya mu ngiro ivyo twabatumye
naho kubijanye n'amazu y'unywero canke uburiro bakorera mu mbaho canke mu vyatsi basabwa kubibomora nkuko vyemezwa na Emmanuel ngenda kuri yo
abantu bose bo muri ziri ya Gitega bafite amaresa canke ububare mu mbaho canke mu vyatsi bo biranura ejo mukeye mugabe abandi basabye yuko twuba amayinga atatu kuri ngo bitegure neza bazane ivyo tubasabye na cane cane kubaka ubwasimwe bwiza na cane cane kwambara kugura amataburiya afite inomero n'inkofero zifite inomero nibindi
abazobirenga ko ibihano birabarindiriye
amategeko y'u Burundi aratomoye no kuvuga yuko twababwiye yuko ubwa mbere iyo umuntu ananiranye turamuteguza icyo gituma twashyizeho iyo komite de surveillance izogenda kumuhanura kugira ngo ahindure inyifato icya kabiri twavuze yuko tuzobaca amande tutavuze igitigiri icya gatatu umuntu azoba yananiranye cyane rwose tuzo kugara ubunywero bwiwe cyane iresitora kugira aje mu bindi bikorwa
abo bene uburiro n'ubunywero bobona ko ingufu nyinshi zikwiye gushyirwa kuri bene impango kuko benshi mu bakora ako kazi basanzwe bapanze nk'uko bivugwa n'umukenyezi asa uburiro muri karitsiye ya Yoba
twebwe rero benshi dukorera mu mazu dukotesheje icyo cyo rero na Grand Save murabona muri kino gisagara cya Gitega benshi usanga afite parcelle irimo ivyo bikorwa abantu bapanze bakoreramwo usanga ashaka kuyuzuzamo ubuntu bwinshi cyere cyo nasaba rero ko mwogerageza mukagira mukaraba nk'abantu usanga dupangiye banyene impangu nonyene mukabatuma ko igihe mutumye ko abafite amaresitora cyane n'ububare nanyene rupangu arakenewe kuza kuko hari nanyene acona yuko iziterambere bikenewe ni kwisuka mu rupangu rwiwe hanyuma rero natwe mukagita muzaba mutufashije
ikindi naco aho bene uburiro n'ubunywero bavuga ko buba udakwiza amategeko nuko bokongereza amazi mu gisagara cha Gitega mu makaritsi akenye bakemeza ko atamazi ariho isuku ribagora uyu numwe mu bakenyezi muri karitsiye yayo
nkuko mudusaba ko duhinduka natwe ari byo tubasaba kandi ngo dufasha kugira ngo iryo suku muri ko madusaba muri karitsiye rishoboke kati yayo bamurayize ukwiryo ububatsi kwitunganije Rafisi kibazo cy'amazi. Nkuje ndamazi ndwizibiri ibomba iringaho atani majya amazi rikoroka. Nijyase ku munsaba atamajya amazi ndonka. Ayo mazi nkoresha ntakoresha amazi ya karonga cyangwa ayo mukozi nawe nzohemba. Kuza kuyavoma ku bitoyi yaherereye mumba ko bica binkutashe. Amazi n'ukuvuga nkoresha make. Niwe umuntu agiye muri toilette ndo ndamo gutudi duke kuko nanje ndayaronka azimbye. Mudufashe rero muri yo no kuri mudutunganize kibazo cy'amazi.
Mu makaritsi 9 agize igisagara cha Gitega utuzu twimbaho badandarizamo ibinyobwa n'ibiribwa turibonekeza no kumabarabara makuru acagati mu gisagara igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukuru w'inama y'amashingamateka Nancy Pelosi yasavye Perezida Donald Trump kwigizayo ijambo yama ashikiriza abanyagihugu ku mwaka utashe kukugena igihugu cifashe n'imigambi y'ibihe biri imbere. Mugenzi wacu Thomas Kamirinda dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Akimara kurahira ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa mbere Perezida w'umutwe w'abadepite muri Congress ya Amerika Nancy Pelosi yandikiye ibaruwa umukuru w'igihugu amutumira kuzageza ijambo ngarukamwaka ku baturage ku itariki ya 29 y'uku kwezi. Nk'uko byabaye umuco, Perezida Trump yari kurivugira mu cyumba cy'inama rusange y'umutwe w'abadepite inzego zose z'ubutegetsi z'igihugu ziteranye. Ejo bundi kuwa gatatu, nanone Pelosi yandikiye Trump amubwira ko byaba byiza itariki y'ijambo yigijweyo kubera impamvu z'umutekano. Yamusobanuriye ko ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu Secret Service nacyo kidafite amafaranga muri iki gihe cya shutdown, no kuvuga muri iki gihe imirimo imwe n'imwe ya gouvernement yahagaze kubera kubura ingengo y'imari yo gukoresha. Shutdown imaze hafu kwezi. Nancy Pelosi ntavuga rumwe na Perezida Trump ku rukuta rwo gukumira abimukira bashaka kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badafite ibyangombwa ku mupaka w'amajyepfo n'igihugu cya Mexique. Trump asaba inteko ishinga amategeko amadolari hafi miliyari 6 kugira ngo yubake uru rukuta. Pelosi yararahiye ati ntayo tuzamuha. We n'abandi bari kumwe mu ishyaka ry'abademokrate bavuga ko urukuta ruhenze kandi nta kamaro rufite. Bo bavuga ko hari ubundi buryo budahenze kandi bufite ingufu zo kurengera umutekano w'imipaka. Trump we yemeza ko urukuta ari ngombwa rwose kugira ngo Amerika iburizemo abakomoka muri Amerika y'Epfo n'iyo hagati, avuga ko bazana mu gihugu ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi. Kugeza ijambo ku baturage shutdown itararangira, byari guha Perezida Trump urubuga rw'igitangaza rwo kongera gushyira igitutu ku bademokrate ku kibazo cy'urukuta ashaka. Nubwo impande zombi zitana bamwana kuri shutdown, abaturage bose ko babibona. Ibipimo bikozwe muri iyi minsi byerekana ko abenegihugu 51% bashyira amakosa kuri Perezida Trump, bavuga ko ari we utera shutdown. Inteko ishinga amategeko yagombaga kujya mu kiruhuko cy'iminsi mike mu cyumweru gitaha, ariko abayobozi bayo bavuga ko nacyo kizaburizwamo niba shutdown itararangira. Naho Perezida Trump nk'uko umwehimuraho yaraye yandikiye Perezida w'umutwe w'abadepite amubwira ko nawe yigije urugendo Nancy Pelosi yagombye kuba yaratangiye ejo ku mugoroba mu Burayi, mu Misiri no muri Afghanistani. Amubwira ko ibyiza ari uko abagumye hano i Washington DC kugira ngo nawe akomeze ibiganiro bigamije kubona umuti wa shutdown.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twahita bafite muri aka kanya hani bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi ndimutangwe kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.